mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane nahazo ngiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi zimwe mu ngingo nkuru zikigize zirimo bamwe mu banyagihugu mu karere kwa Kagwamagana mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko amatara bahawe azwi nka monophase atakinini ariko arabafasha.
Ngenze umuntu yaragiye gusudira ahamagara umuntu ngaza musudirira inzugi nyine yagire bikomere barabisudira ariko washize n'imisi ntinga urugiro kajya ruvaho kubera wa muriro nta bitari bimeze neza.
Uyo akaba n'umwe mu banyagihugu babangaho Rwamagana mu gihugu cy'u Rwanda garuka kuri ico kibazo c'amatara azwi nka monophase bahawe. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye amashamwe yigenga yo mu Burundi ane yunguruje urubanza muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC inyuma yo gutsindwa mu rubanza rwa mbere muri iyo sentare. Turazigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make kwishiramwe mpuzamakungu gita ku magara y'abantu MS ritangaza ko habaye akarusho mu kurwanya ikiza cya Ebola mu ntara ya Kivu y'uburaruko na Ituri turi mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu gihe abanduye bashitse ku 3,429 n'251 yahitanye. Umuyobozi wa OMS mu karere ka Afrika ariwe Matsidizo Moeti yabwiye Ijwi ry'Amerika ko uko vyifashe muri ico gihugu ubu bitandukanye n'uko vyari bimeze mu mezi aheze. Moeti ashikiriza ko EMS yahinduye umukenyuro ubu isigaye ikorana n'abanyagihugu cane kurusha mbere kandi abarwayi bimenyekanisha n'ingoga kugira ngo bakurikiranwe kuri we ngo baratahuye yuko ari urugamba babwirizwa gufatikanya. Amaze guhitana n'umugera wa corona mu Bushinwa bashitse ku gitegere c'amajana 98 nk'uko vyatangajwe n'abategetsi b'Ubushinwa. Amamiliyoni y'abanyagihugu baracuganiwe mu bisagara nka Hubei aho uwo mugera watanguriye aho abanyagihugu batanguye kwidoga ko bakehanywe n'ibifungurwa. Ibanki nkuru y'Ubushinwa yashikirije uno munsi kuwa mbere ko iza gusohora imiliyaridi 43 z'amadolari yo gufasha amashirahamwe yafashije kurwanya uwo mugera. Komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya uwo mugera ku ruhande rwayo itangaza ko ibitigiri vy'abandura bashasha vyakorotse ku munsi wa gatandatu ku ncuro ya mbere kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri turimwo gushika ubu. Nk'uko nabivuze abantu 190 baramaze gupfa ku bantu 440 bamaze kwandura. Ibiganiro hagati ntumwa ziserukira abarwana muri Libya mu mpera z'inondwi irangije neve vyarangiye ku munsi wa gatandatu atamasezerano yo guhagarika imirwano yumvikanywe ko ari kwishamwe mpuzamakungu ONU risaba ko ikindi gice c'ibiganiro cotunganywa ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri turimwo. Intumwa ya ONU muri ivyo biganiro ariwe Gassan Salem yashikirije ko izo mpande zompi zibiri zemeranije ko ari nkenerwa ko intambara irangira ariko kwakiri ivyo batarumvikana ko neza. Mu biganiro vyabereye I Berlin ku murwa mukuru w'Ubudagi mu kwezi guheze ibigurutura vyari vyasavye ko abanyamahanga bivanga mu bibera muri ico gihugu ca Libya bohagarika ku kageso. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave mu kurindira ko dusubizwa FM zacu mutwumva kuri metero 25 31 na 41 aho ni ku Mutaga ku mugoroba muja kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi live kuri isi hose kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
kiragire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ikiganiro cacu turagihera mu vy'umutekano mu gihugu c'u Burundi habaranira gateka kazi na muntu muri ico gihugu basaba inzego z'umutekano n'abajeje intwaro gukura amatohoza kugira ngo hamenyekane ikiriko kiratuma abanyagihugu mu ntara ya Rumonge mu gihugu c'u Burundi bapfa agasakisaki batanga karuro ku muntu umwe yaraye yishwe muri commune Bugarama iyo ntara ya Rumonge wundi atorwa mu kiyaga Tanganyika muri commune Rumonge nyene aya makomune yose ari mu ntara ya Rumonge mu manuko bushira uburenge rwo Burundi kuva ku itariki ya 18 ukwezi kwa mbere n'umwaka ayo mashamwe yemanga yuko batandatu bamaze kwicwa canke gutogwa ibiziga yindi kwino nkuru turabaza mugenzi wacu rero Juri Kaneza
Umunyagihugu yishwe muri commune Bugarama yitwa Celestin Ndabashinze abamwatsa ubuzima bamusanze ruhande y'inkengera z'ikiyaga Tanganyika muri zone Magara hafi nk'igihe cy'isaha 10 z'umuhingamo bacha baramurasa aba ngaho ku Magara bavuga ko abarashe Ndabashinze bari baje ku ipikipiki kandi umwe muri bo yoba yahavuye afatwa bo babanagerageje kumuca umutwe mugabo ntiwakorokera hasi uyu mugabo w'imyaka irenga 60 nta mvo igipolisi n'abajeje intwaro baravuga zatumye yicwa Ariko kwikekwa ku burozi bishobora kuba ari byo byatumye azimanganizwa ubuzima. Iyi yari injuye ya gatatu aterwa. Urugo rwiwe rwari rumaze kugirwa ko ibitero bya grenade injuye zibiri zose Imana igakinga. Uwundi muntu umwe yari hafi yahabereye ibara yakomerekejwe nabo bagizi ba nabi kukuboko. Yaciye ajyanwa kuvurirwa mu bitaro byo muri commune Kabezi, intara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu ihanura urubibe na Rumonge. Mu ijoro ryo kuri w'Imana nyene naho mu mazi ya Tanganyika ku ruhande rwa commune Rumonge hatowe ikiziga cy'umugabo yarasanzwe akora ziko kurarira ubwato nyakwigendera yaturuka muri commune Kabezi abarovyi na bamwe mu bakunkengera za Tanganyika bemeza ko atakintu na kimwe kidasanzwe bigeze babona canke bumva kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi heze twaraye turangije uwo mugabo yinjira mu mazi kurarira ubwato bavuga kandi ko atanakaruru bigeze bumva vuza atabaza kuva ku itariki ya 18 ukwezi kwa mbere guheze amakuru y'u Rwanda Amerika rikesha bamwe mu hanira gatya kazi na muntu mu ntara ya Rumonge yemeza ko abantu batanu bari bo bamaze gutorwa mu kiyaga Tanganyika no mu nzuzi za Dama na Murembwe bafuye kuri iryo kerezo ikiziga cy'umuntu ataramenyekana cyatowe mu mazi y'uruzi Murembwe muri commune Rumonge kwa 20 kwa kwezi naho hatorwa ikindi ikiziga mu mazi ya Tanganyika muri iyo commune nyene mu gihe ku itariki ya 25 hatowe ibindi biziga bibiri kimwe cyatowe mu mazi y'uruzi Dama muri commune Burambi cyaramenyekanye yari umwigisha wo kwishura nshingiro ryahitwa muhanda ya kabiri muri commune ya Rumonge Nicha kabi cyamenyekanye cyacu munyeshure yahije amashure yisumbuye kikaba cyatowe mu gitaza cha commune Muhuta muri Tanganyika kunshuro zose batowe batagihumeye ku mwuka w'abazima baciye bafubwa ingingo zafashwe n'abajeje intwaro n'umutekano kuko bamwe batorwa bamaze kononekara ariko bamwe mu baraba ibintu n'ibindi mu Rumonge hamwe n'abahanya gateka kazi na muntu basaba ko akorwa amatohoza yigenga kugira ngo hamenyekane icisha abo bantu kandi kwicemezo cyo gufuba abantu batorwa ibiziga mu mushuhira cyo hagarara bakabanza bahagumizwa mu ruhukiro mwanya uko amatohoza hera tubetse muri intara ya Rumonge mu zindi ntara nta bantu baherutse kuvugwa batorwa ari biziga ku butaka bw'u Burundi Roger Urikaneza Ijwi rya Amerika
Hello Jori Kaneza urakenuye na nabice ku masonga nkitangura amashami yigenga yo mu Burundi ane yunguruje rubanza muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ayo yaheruka gutsindwa mu rubanza rwa mbere muri iyo sentare nyene ni mu rubanza yitwariye leta y'u Burundi kuko yayafuse yabuza no gukora muri ico gihugu muri ayo mashami hamwe baturubanza tuzorutsinda ku ruhande rwa leta ngo murahumba uko twatsinze ubwambe niko tuzotsinda ibindi na mgenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
Amashirahamwe yunguruje urubanza muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko igisata cayo ciyungururizo na 5 ni ya Prodehash, Forsk, Focode, Akate Burundi na RCP mu mfunyapfunyo y'igifaransa nka yose yahananira uburenganzira bwa muntu imbere y'uko afutwa mu gihugu mu mwaka w'ibihumbi 2016 ubu yahisemo gukorera ibikorwa byayo mu buhungiro ayo yunguruje agaye urubanza rwaciwe n'igisata ca mbere ciyo sentare mu mpera z'umwaka uheze ingengo yavuga ko ifotwa ryayo atamategeko ryaho nyanze yaba ayo mu Burundi canke y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko mu gufotwa ubushikiranganje bw'intore gati mu gihugu bwayagirije ko yagize uruhara mu bikorwa ubutegetsi bwise imigomoko no gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015 Ayo mashami yoyo asigura ko yafuswe n'utabifitiye ububasha kuko kuri bo wari gufata iyo ngingo ari umushikiranganje w'ubutungane. Icyo nico catumye bunguruza nkuko bivugwa na Vitan Shimirimana aserukira Forsk rimwe muri ayo.
Icyo gisata cya mbere rero cya sentare ya Afrika y'ubuseruko kikaba cyarihenze cyane mu kwibaza yuko umushikiranganje yoba afise uburenganzira bwo gufuta ishyirahamwe kuko uko ibwirizwa byo mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kabiri rigenga amashyirahamwe ritegekanya yuko iyo bikenewe yuko ishyirahamwe rihagarikwa ku mvo z'umutekano cyangwa ku makosha ryakoze bitegerezwa guca muri sentare igaca urubanza, hanyuma rero umushyikiranganje akaza gufata ingingo yo gushyira mu ngiro urubanza rwaciwe na sentare. Ibyo rero ntibyigeze biba mu gihugu cy'u Burundi. Ayo mashyirahamwe ntiyigeze akora amakosha kandi niyo yari kuyakora ntiyigeze ahamagwa muri sentare ngo acirwe urubanza, ku buryo rero bandagiye yoshobora kuza gutegeka yuko ayo mashyirahamwe ahanagurwa.
Abo baharaniye uburenganzira bwa muntu bizeye uruzocibwa n'igisata c'iyungururizo.
Hanyuma ikigira kabiri kinatangaje nuko no mu mburano z'uwaserukiye leta y'u Burundi Nestor Kayobera yari yivugiye yuko ayo mashyirahamwe atafuswe, nobivuga mu rurimi rw'igifaransa cyangwa icyongereza uko yabivuze, atabaye likide mugabo ngo yuko yabujijwe gukorera ku butaka bw'i Burundi. Mugabo si uko biri, kuko ntiyahagaritswe kandi ntiyabujijwe gukorera ku butaka bw'u Burundi, ahubwo yarafuswe. Ni ukuvuga yuko umushikiranganje w'intore w'agati mu gihugu yarayishe. Ni nk'uko dufashe yuko ishyirahamwe ari umuntu nk'uko amategeko asanzwe abigenga, yafashe ingingo yuko atangaje yuko ayo mashyirahamwe yahwereye ayazitse ayahambye. Rero twibaza yuko igisata cy'ingururizo cy'iyo sentare kizoheza kikaduha umwanya uhagije w'ugusigura, hanyuma kigaheza kikumva yuko ayo mashyirahamwe ategerezwa gutunganirizwa agasubira agakora ku mugaragaro yemewe n'amategeko y'u Burundi.
Yamara leta y'u Burundi yoyo ibona ko n'ubu izotsinda urwo rubanza. Maitre Nestor Kayobera aburanira leta muri izo manza. Mu butumwa bugufi yarungikiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yagize ati yes ni kwa kundi no gutsinda nka mbere. Ayo majambo niyo Kayobera yamye avuga kuva urwo rubanza rugitangura imbere ya sentare nkuru ya EAC.
Nagwo nyine murazi yuko nka kamere yacu ni kujya nyine nta ntidusubira inyuma no gutsindiza imanza. Twe twazaye kubungurije rero kubera kumbure intumbero yabo bari bafashe intambara bazwa tari amasasi gusa, intambara yo mu butungane bategereza kugira ngo barubandanye gushika ruheze. Kumbure banezereze n'ababatumye yafuswe ngo mushikiranganje bivaye n'ukuntu yagiye mu vy'imigumuko no kugangana mu tekaro y'igihugu muri 2015. Ivyo navyo mu busanzwe murazi ko ishiramwe idahari n'ivyo vya politike bigavyo ijamwe. Yo badafutwa ari ngwe mushikiranganje ibare baryaguye mbere iyo tutabafuta bigeze.
Ayo mashirahamwe yamye hakana ivyo yagirizwa ko atigeze ahamagarira abantu kugomoka, ahubwo ko yariko aharanira ubwigenge bw'abanyagihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Ubu akora amaraporo y'iho nyangwa ry'agateka kazi na muntu. Izo raporo ntizisiba gufatirwa ko n'amakungu hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONI canke sentare mpuzamakungu mpare vyaha CPI. Yamara bamwe mu bayarongoye bararungikiwe imitahe mpuzamakungu n'u Burundi, imitahe biyamiriza bivuye inyuma kwifise intumbero za politike aho gushaka kubahiriza ubutungane. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye, dusaba imbabazi kutunenge mumvise muri iyo nkuru yiwe, turaza kuduhubura mu makuru yacu ari imbere. Mu kanya duca twerekeza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Abagize amashirama dakiranira ivyicaro vya politique muri territoire ya Fizi turi mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Congo batanguye kuri no wa mbere imyiyerekano y'imisi itatu yo gusaba abanyagihugu muri Fizi kutagira imirimo nimwe bakora kugira ngo leta ya Congo ibakorere ibarabara rya Makobola Lulimba imaze imisi ryarononekaye ariko ntirikogwe. Inkuru ya mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo.
Bwana Joseph Aporo Musambya numuyobozi wa societe civile mu mujyi wa Baraka yabwijwe ijya Amerika yuko hijya no ino muri centre zo muri territoire ya Fizi nka misisi mboko Baraka na Makobora nta mirimo yakozwe, amashuri ntiyize, amasoko ntiyaremye ndetse n'amaduka yafunzwe mu rwego rwo kwerekana leta ko batuye territoire ya Fizi bangayikishijwe n'uburyo leta idakora ibarabara rya Uvira Fizi kandi ibinyabiziga byicara bitanga imisoro ya secteur ya Fonere ndetse n'iy'abapolisi bakorera mu ibarabara. Bwana Paulo Musambya avuga yuko biteye isoni uburyo ibarabara rihuza intara zitatu ridakogwa.
Barabara hiyo kwanza ni barabara ya taifa, inaunganisha mkoa wa Manyema, inaunganisha mkoa wa Tanganyika.
Iri ni barabara y'igihugu rihuza intara ya Manyema, Tanganyika n'intara ya Kivu. Usibye nibyo, iri ni barabara riduhuza n'ibihugu by'abaturanyi nk'u Burundi, Tanzania, Zambia ndetse gerekera no muri Afrika y'Epfo. Ni barabara y'ingenzi leta ari kwiriye gukora
kuyangalilia na kuweza kuitengeneza.
Bamwe mu bacuruzi n'abatwara ibinyabiziga bakoresha iri barabara gitaka rya Uvira Fizi bavuga yuko bahangayikishijwe n'uburyo ryasenyutse kuko usanga inzuzi ziritembamo, za moto zishakira inzira mu mirima no mu mazu y'abaturage mu gihe imodokari zimusanga zaguye mu ibarabara, izindi nazo zaparitse kubera kubura aho zinyura. Uwimana Philomena ni imvuzi yo mu nkambi y'Umurusenda ikora imirimo y'ubucuruzi Uvira Rusenda akoresheje iri barabara ryangiritse.
Twebwe hano mu Rusenda twagize ibintu by'ibibazo, ibyo twaguraga byaduze kubera amabarabara, ibintu bari kubituma bikamara ukwezi bitaraza. Umuceri twaguraga 40 turi kugura 45, ibindi byo twahebye ibiharage twahebye ntabyo turi kuronka kubera amabarabara yabaye nabi. Faranga ibuvira abanyenderaga ku 8,000 ariko ubu ni 15,000.
Muhire Jean Paul nawe ni impunzi yo muri iyi nkambi amya yuko kwangirika kw'iri barabara ryo muri territoire ya Fizi kwabinjije mu gihombo ku mirimo yabo bari basanzwe bakora y'ubucuruzi.
Nkatwe dukorera hano Rusenda ngiye ikintu kimpangayikishije nko mfite ideveri ziramaze nk'iyinga zibiri, ubu dupokeye nta kintu mfise. Barumva ko ni ingorane kubera ko ibintu bitaraza ngo umuntu abe yabidandaza, barumva ko ni ingorane ziteye ikibazo.
Umuyobozi wa territoire ya Fizi Bwana Kawaya Eme nawe avuga yuko ahangayikishijwe n'uburyo iri barabara rya gatanu ryononekaye, ariko ahamya yuko hari amaraporo batanze ku rwego rw'intara basaba guverinoma yuko yakoresha iri barabara. Si muri territoire ya Fizi honyine societe civile yakoresheje imyigaragambyo yo gusaba ko ibarabara rya gatanu bakunze kwita route nationale numero 5 ryakogwa, ahubwo no muri territoire ya Mwenga naho societe civile yaho nayo yakoresheje imyigaragambyo yo gusaba yuko ibarabara rya kabiri iryo bakunze kwita route nationale numero 2 rihuza umujyi wa Bukavu na Mwenga ko naryo ryakogwa. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Vedaste Ngabo nawe we urakenuye ubu naho twerekeze mu Rwanda kuri ya nkuru nari naciye ku masonga, aho bamwe mu banyagihugu mu karere ka Rwamagana bavuga ko amatara bahawe azwi nka monophase atabafasha muri bimwe mu bikorwa by'iterambere bikenera amatara afise ingufu nyinshi. Ibindi na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Turadindira cyane kuko nk'abashobora kuba bagura ibyuma bisya barabibitse abandi babijyana ahandi hari umuriro ugaragara, ugasanga nabogosha iyo bigeze ku mugoroba birahagarara ntabwo baba bacyogosha.
Aba ni bamwe mu baturage bo mu mudugudu wa Rushangara mu kagari ka Sovu mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana. Bavuga ko bamaze igihe bagejejweho amashanyarazi nakwite yo ku rwego rwa mbere ashyirwa mu mazu yo guturamo, ariko imbaraga zayo zikaba ari nke ku buryo hari nk'ibikoresho bisaba umuriro mwinshi nk'amafrigo n'ibindi bene uyu muriro utashyigura. Kuva bayabona ntibabasha kuyabyaza umusaruro mu buryo bwo kwiteza imbere nk'uko babyivugira.
Nta kintu wagukoresha sibyo gucaje nka telefoni cyangwa gucunga ka radio ka soneteke. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngenze umuntu yaragiye gusudira ahamagara umuntu ngaza musudirira inzugi nyine yagire bikomere. Barabisudira ariko hashize nk'iminsi nk'ingarugiro kajya ruvaho kubera wa muriro nta bitari bimeze neza. Ubwo urumva mbese badufashije bazana umuriro ufite ingufu natwe tugatera imbere kuko ntabwo bimeze neza.
Baza ntambara guriro winana
nagenda cyane. Mu buryo
buryo umuntu umuriro udafite imbaraga
nyine ntago dusheshe inyumba twenda ngo cyangwa ibigori mbese ikintu cyose gifite ingufu ntago icyuma kijya kihuhagurutse
uretse kuba nta bikorwa bigamije iterambere ryabo bakora bifashishije amashanyarazi bavuga ko akenshi no mu gihe cy'umugoroba n'ijoro nta muriro baba bafite
uragenda ukagaruka mu ijoro nka saa sita
Saa kumi n'ebyiri twese nta muntu ubugica uhita uzima niyo wakuba waka gakeya uza wongera ugenda
urahari pe ariko ntabwo dupfana ngo umuriro wake ntawo rwose pe ntawo
none mwifashisha iki mu bigenzo
twifashisha yuko n'ubundi tutarawubona ibyo twacanaga n'ibyo ducana amatoroshi za buja peteroli byo mbega
kandi mufite amashanyarazi mu
rugo none se kataka nitwe byaraducanze natwe
umuriro wacu ni mukeye iyo bigeze saa kumi n'ebyiri birazima nta kintu wawukoresha nkatwe urabona umuriro twawukuruye tugira ngo tubahabona igihe cyo kuba twawukoresha ntawo tuba dufite guhera saa kumi n'ebyiri n'igice nta muriro saa yine n'igice z'ijoro abantu baba baryamye ntacyo kimaze
ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe ingufu REG mu karere ka Rwamagana buvuga ko iki kibazo kizwi kandi kimaze igihe ariko ko cyafatiwe ingamba ku buryo hari amashanyarazi adafite imbaraga agenda asimbuzwa n'afite ingufu yakoreshwa no mu bikorwa by'iterambere Bwana Igoma Stephen ni uyobora ishami rya REG Rwamagana
mbere hose twatangiye amashanyarazi twashakaga nka REG arayo gucana kugira ngo abantu babone bave mu mwijima ahanini mu burasirazuba twakoreshaga monofasi twatuyoboro two gucana tutakoresha mu mirimo y'ubucuruzi ubu rero dufite undi mushinga wo kuzamura ingufu z'aya mashanyarazi akava kuri monofaze akajya kuri trifaze umushinga waratangiye uzarangira mu kwa gatandatu k'umwaka utaha
uyu mushinga avuga watangiye witezweho gukemura iki kibazo cy'amashanyarazi adafite ingufu aho kiri mu ntara y'iburasirazuba yose kuko iki kibazo atari umwihariko mu karere ka Rwamagana gusa minisiteri y'ibikorwa remezo ivuga ko mu gihugu hose amashanyarazi adahagije twisaye ku rwego rwa mbere yari ku birometero 944 kandi arenga kimwe cya kabiri akaboneka mu ntara y'iburasirazuba nk'uko ambasaderi Gatete Claver uyobora iyi minisiteri yabigarutseho mu mpera z'umwaka wa 2019
twashyizeho umushinga wihariye kugira ngo noneho nitujya kurangiza umwaka utaha iki kibazo kijyanye no muri Eastern Province cyose cyo cyarangiye ariko dufite ahandi hose nko muri province y'iburengerazuba no mu majyaruguru aho ngaho bafite icyo kibazo ndetse no mu mujyi wa Kigali aho ngaho bafite icyo kibazo aha ngaha rero naho tukaba dufite imishinga yihariye yo kugira ngo noneho bazatangira mu kwezi kwa karindwi naho kugira ngo icyo kibazo kibireho burundu ariko nababwira ko nko muri province y'iburasirazuba ho biratangira muri uku kwezi kwa mbere icyo kibazo cyo umwaka urajya gushira kimaze kuba amateka
guverinoma y'u Rwanda ivuga ko mu 2024 aribwo 100% by'abanyarwanda bazaba bafite umuriro w'amashanyarazi bikazagerwaho binyuze mu mishinga iriho yo kongera ingano y'amashanyarazi ubushakashatsi bwa gatanu bwakozwe mu 2016-2017 ku mibereho y'ingo mu Rwanda bugaragaza ko 82% by'abatuye mu mujyi wa Kigali aribo bafite amashanyarazi hagakurikiraho abo mu ntara y'iburasirazuba ku kigero cya 39% intara y'iburengerazuba yo ni 38% bafite amashanyarazi 34% by'abatuye mu majyaruguru aribo bayabona mu gihe 30% gusa by'abatuye mu ntara y'amajyepfo aribo babona umuriro Claude Ganza Munyamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda ku bw'Ijwi ry'Amerika
Ganza mu karere ka Rusizi naho mu burengerazuba bw'u Rwanda havugwa abagore bakora akazi ko kwikorera imizigo kazwi nk'ubukarani aho bambutsa ibicuruzwa biva mu Rwanda byerekeza muri Congo ubusanzwe uno murimo warumenyerewe ko ukora igitsina gabo gusa birabahira ababikorera mugenzi wacu Temistocle Mutijima yaganiriye nabo baramwishura kuri ako kabazo
Akazi ko kwikorera imizigo kazwi nk'ubukarani cyangwa se kwisuma ni akazi gasaba ingufu nyinshi ibifitanye isano n'umubare munini w'abasore n'abagabo b'ibigango ugasanga maha mu Rwanda icyakora mu karere ka Rusizi ku mupaka u Rwanda ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Congo hari abagore biyemeje nabo gukora uyu murimo benshi muri aba ni abahoze bakora ubucuruzi bwa magendu bambutsa ibicuruzwa bivuye Bukavu babijyana i Kamembe bitasorewe ariko harimo n'abari basanzwe mu mirimo y'ubuhinzi cyangwa se ubucuruzi bwo gutembereza imboga n'imbuto mu mujyi wa Kamembe ibizwi nk'ubuzunguzayi aba bavuga ko bagitangira bitaboroheye kubona imirimo bitewe n'uko abayitanga babakiraga
abaduhaga akazi rero babanje kujya badutinya kuko babonaga turi abagore ariko nyuma zabo baje kudutinyuka nyine bakajya baduha akazi tugakorana nyine neza nta kibazo
bugitangira bavuga ko nta mbaraga z'abagore ariko uko leta y'u Rwanda yagiye idushyigikira nabo bakabyiyumvamo natwe twagenda twumva uko ubuyobozi budushyigikira natwe tukagera twiha imbaraga nabo bagiye bumva ko bishoboka umugore ashoboye
abambere muri uyu murimo w'ubukarani bavuga ko bawutangiye mu mwaka w'2007 Icyo gihe ariko uretse no kubatanga imirimo nabo ubwabo kwisanga muri uyu murimo wafatwaga nk'uw'abagabo gusa ntabwo byaboroheye. Madame Kabera Francine ari mu babaye abambere mu kwinjira muri aka kazi.
Ntangira nakubwiye ko twatangiye dufite isoni, wumva ari ibintu nyine bidasanzwe kuba umudamu abasha gutwara imizigo. Ariko uko twagiye tumenyera, tugenda tugifata metrize kwa kwikorera Kirosenkana tukagera duhirima, twatangiye kuri 25. Tugenda tuzamuka Kirosenkana umuntu yitwara nka 25. Hose ndatembera nta kibazo. Kamudamu hano udashoboye habe none.
Kuri ubu aba bagore bishyize hamwe n'abagabo basanze muri uyu mwuga, abakora koperative imwe aho bafatanya mu migendekere myiza y'akazi.
Abagabo turakorana nta kibazo, kuko hari n'imirimo nyine tubare tudashoboye turi nk'abadamu, bagabo bakadufasha. Mbese turungikana, ntago tugorana, baradufasha, turuzuzanya.
Wikorera ibyo ushoboye, icyo udashoboye abagabo bakagitwara. Kirose nkanda cyikorera nkagera hariya nkagaruka nkikorera ikindi. Niyo turi ku gikongo tugikura hano tukakigeza ikongo kongera tukagaruka tukikorera ikintu.
Rero turi gupakurura, hari ibyo dupakurura bitabinganye ibiro, ubwo hari biba bifite ibiro ijana, hari biba bifite ibiro 70, ibiro bifite 50, aho ngaho niho agenda atwara ibiro 50, 70, kuzageza ibyo ageze kujya atwara ibiro ijana.
Mu migendekere y'akazi kabo ka buri munsi bakorera hamwe, hakaba hari abashinzwe kwishyuza, nyuma basoza bakaza kugabana icyabonetse babanje gukuraho ayo kwizigama ariko bakaringaniza. Icyakora ingorane ntizibura, hari ubwo akazi kaba gake n'arasi y'imuhira ikabura.
Imbogamizi duhura nazo kenshi ari igihe tubura akazi, tukiba twakwicara nk'umunsi wose nyine nimba ari imodoka imwe yaje akaba ariyo dupakurura, ukabona ni ikibazo. Bitewe n'amafaranga dukorera, igihe akazi kabuze amafaranga yaba makeya mu mihahire, ugasanga nta rasiyo y'abana ivuyemo, kuko ibintu byose byarapanze ku isoko.
Nubwo bimeze uko ariko, aba bavuga ko mu gihe bamaze bisuma hari icyo byabamariye iwabo mu miryango, nko kubonera abana ibyangombwa nkenerwa.
Aka kazi karamfasha kubera ko nishyura mituweli, kaguramo n'agatungo, n'abana bakarya nta kibazo kirimo.
Ari umudamu uri aho ngaho w'umuhinzi, ariko mba mu nzu y'ipangaye, ariko ubu nariyubakiye ndi mu nzu yanjye, ndi umudamu ugaburira abana batandatu nkabarihira n'amashuri. Ibyo byose byavuye kuri ingorofani, ingorofani ubona nicayeho.
Aho mariye gufatira kano kazi byanteje imbere. Inzu nari ndimo yari igitaka, ubu nasizeho itafari, naguze n'imirima akarima hirya no hino. Mbese muri make hari aho navuye, hari n'aho nagize.
Aba bagore bavuga ko bagiye baza mu kazi ko kwisuma buhoro buhoro, bamwe bakurikiye bagenzi babo baturanye cyangwa bahoze bakorana mu buforoderi n'ubuzunguzayi. Kuri ubu koperative yabo igizwe n'abantu 75 barimo ab'igitsina gore 40. Bakora akazi ko gupakurura imizigo mu modoka ku mupaka w'u Rwanda na Congo, bakanayambukiriza abacuruzi bayirangura bayijyana muri iki gihugu gituranye cy'u Rwanda. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nuko rero ni kakanya kaho twibuka inotariki mu mateka ya kahise, ni na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana i Londres mu Bwongereza.
Kasparov wavukiye i Baku mu murwa mukuru wa Azerbaijan, yabaye indahangarwa mu mukino wa chess jeu d'echecs mu bihugu byose byari byunze ubumwe bw'abasoviyeti, afite imyaka 13, maze muri 1985 igihe yari afite 22, aba indashyikirwa ku isi yose amaze gutsinda Anayuri Karpov ku itariki ya 10 z'ukwa kabiri 1996. Nyuma y'amasaha atatu, Garry Kasparov wari umukinnyi wa mbere wa chess ku isi yatsinzwe umukino wa mbere mu mikino itandatu yakinyanganye na Deep Blue, mudasobwa yakozwe na IBM, ikigo kabuhariwe mu bikoreshwa na za mudasobwa. Deep Blue ikaba yarashoboraga kumenya nteba Kasparov ari bukoreshe inshuro miliyoni 200 mu isegonda. Ntibyaburije Kasparov gutsinda iyo mudasobwa inshuro 3 banganya inshuro 2, maze atahana kayabo k'ibihumbi 400 by'amadolari. Abantu bagera kuri miliyoni 6 bakurikiranye uwo mukino. Nibwo bwa mbere umuntu na mudasobwa bari bahanganye mu mukino, kandi bombi bakurikiza amategeko.
Nshimiyimana, urakeneye kutwibutsa amateka yaranze ino tariki ya 10 kwezi kwa kabiri. Nino ngaha rero duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi, mwateguriye umwongera mushikirizwa na Jewe Diane na Hazwe. Nshimire cyane bivuye ku mutima Fasil Gebehu yegeranije amaju yacu na Engineer Joe bari kumwe muhinga bw'ivyuma. Tudasize inyuma bamenyesha makuru bacu bose batandukanye, haba mu Rwanda, muri Congo n'ahandi, batumye kino kiganiro gishoboka. Ahanje Diane na Hazwe, tuzosubire ejo nkaho twahereye mu kurindira ndabipfurize kuranirwa mu byo muri mu byose no kugira indwi nziza mu banyi no mu byanyu mugira imana mu byo mutegekanya gukora byose.
À partir de là, ouais, tu te casses les dents. Ouais, tu te casses.